Ele nisso da América. Isuti Amerika liba andanya kwa shikizi vigani uvidhati ya mkini unino mkini Rwanda mwiri weneza nshutimu do teza matwi na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamili ndi mwiri weneza sayikaze mura ya makuru. Leta yu Rwanda ilasaba batura jeba yoku irinda ibiza ahone nyuma yuko abantu benshi bimaze kubahitana.
Mwiri usanje mwiri huku chose abantu wamaze kubahitana ibiza kwa mkwambele kukiriza kutika mkutuku kwa agenda kwa hashize kwa mazifu kwa abantu
Uyu ni Germain Kamayirese, ministre w'u Rwanda ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi.
Umukwi wa mbere w'impunzi z'abarundi zine mu gihugu cya Tanzania zizotahuka ku munsi wa kane w'indwi.
Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo ahanganye n'inteko ishinga amategeko y'igihugu cye mu maperereza kuri President Trump.
Abimukira barenga igihumbi bafiriye nibahari Mediterane muri uyu mwaka ya 2023 bafitiye turagakwa ko mukanya gato y'icyane mu gume hafi ya maradio yanyu. Ido nido rya makuru yo hijyano hino tubafitiye dutangire ku nkuru yerekeye Burundi aho leta y'u Burundi yatangaje ku mugwi wa mbere w'impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania zizotahuka ku munsi wa kane w'indwi. Nestor Bimenyimana umutegetsi wa leta y'u Burundi ajeje igikorwa cy'itahukana ry'impunzi yatangarije itorokanizo ry'amakuru ry'abongereza Reuters ko hafi impunzi igihumbi ziri mu mugwi wa mbere amenyesha ko itahukana ry'izo mpunzi rizokorwa bifatiye ku gushaka kwazo. U Burundi na Tanzania byumvikanye mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka kugikorwa cyo gutahukana impunzi 200,000 kizotangura ku itariki imwe y'ukwezi kw'icumi. Ivyo byatumye haba ubwoba kwitahukanwa ku nguvu kuri bamwe mu bahungiye muri Tanzania. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati muri Tanzania itangaje no musiko wa kabiri ko uyoboye ubwo bushikiranganji atabonetse buno nyene kuko ari we nyene yashobora kugira icyo bivuze ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu bifise ubwoba ko amaleta ya Burundi na Tanzania ashobora kuriko atahukana impunzi ku nguvu aho zishobora gutotezwa bifatiye ku mvuzo za politiki. Umuvugizi w'ishami ry'ishyirahamwe ONU ryitaho impunzi ku isi HCR yatangaje uno musiko wa kabiri ko umuntu aravyo kuba ibintu bimeze muri iki gihe mu Burundi bitotuma impunzi zitahuka. Amenyesha ko abumvise umutekano wabo ububahirijwe baza baratashe mu Burundi. Asigura yamara ko muri iki gihe abantu babandanya kuva mu Burundi kubera ibibazo bahura navyo muri ico gihugu.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye Minisitiri w'Intebe wa Australia Scott Morrison kumufasha kumenya aho anketi y'umushinjacyaha wihariye Robert Mueller yaturutse. Byatangajwe n'ikinyamakuru The New York Times nyuma Australia na Presidence ya Amerika Maison Blanche babyemeje. Nkuko The New York Times ibivuga, Perezida Trump yabikoze nyuma yo kubisaba na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kwezi kwa karindwi gushize. Iki kiganiro na Perezida Zelensky cyatumye Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika umutwe w'abadepite itangira amaperereza ku byaha bishobora gutuma Perezida Trump akurwa ku butegetsi. Inteko imurega ko akoresha umwanya afite agamije inyungu ze bwite. Hagati aho uyu munsi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yanze ko abategetsi batanu bo muri ministeri ye bitaba abadepite mu rwego rw'ariya maperereza kuri Perezida Trump. Komite eshatu z'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite zateganyaga kubumva muri ibi byumweru bibiri biri imbere. Abadepite bakeka ko aba bategetsi bafite uruhare mu kiganiro cya Perezida Trump na Perezida Zelensky wa Ukraine. Nyamara na Mike Pompeo Ministre w'Ububanyi n'Amahanga rero nawe ngo yarakirimo nk'uko ikinyamakuru Wall Street Journal kibyemeza uyu munsi.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC abashingamateka batavuga rumwe na leta muri Zimbabwe basohotse inyubakwa y'inama nshingamateka no musiko wa kabiri ni mu gihe Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yari kashikiriza ijambo ku kugena igihugu cifashe. Nikimenyetso ko icuka kibi kibandanya mu gihugu mugambi utavuga rumwe na leta Movement for Democratic Change MDC mu mfunyapfunyo uvuga ko ukutemera Perezida Mnangagwa utamwemera uwo mugambwe mwagiriza ko ivya amatora yabaye mu mwaka uheze igihe Perezida Mnangagwa yashika mu nyubakwa y'inama nshingamateka yamaze umunota w'agacerere yibuka wahoze ari Perezida Robert Mugabe aherutse kwitaba Imana. Itangaje ko mu gihe bibuka Mugabe bakwiye kumenya ko badashobora guhindura kahise ko yamara kazoza kabo kari mu minwe yabo. Perezida Mnangagwa yashikirije ijambo mu gihe igihugu cya Zimbabwe kigerambiwe n'ibibazo bikomeye cyane by'ubutunzi.
Korea ya Ruguru na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazasubukura imishyikirano yabo kuwa gatandatu, ariko impande zombi ntizavuze aho bazahurira. Baganira ku ntwaro za kirimbuzi za Korea ya Ruguru n'uburyo iki gihugu cyahagarika kuzikora. Ni inkuru ya Diane Nininahazwe.
Icegera c'umushikiranganje w'imigenderanire ya Korea n'ayandi makungu yemeje ano makuru yabwiye ikinyamakuru ca Leta c'ico gihugu CNA ko imishikirano yibanze izotangura kuwa gatanu, kuwa gatandatu naho hakaba ibikorwa vyaguye. Uwo mutegetsi yavuze ko Korea ya Ruguru yiteguriye kuganira na Amerika, kandi ko yizera ko imishikirano yo kuri uno wa gatandatu izonagura imigenderanire hagati ya Amerika na Korea ya Ruguru. Ntiyavuze yamara aho iyo mishikirano izobera. Ibiganiro kwihagarikwa ry'ihingurwa ry'ibigwanisho roho nyanganda vya nuclear hagati ya Amerika na Korea ya Ruguru bigiye kongera gutangura inyuma y'amezi 8 byari maze byarahagaze.
Urakoze Diane. Muri cyo gihe umuhungu umenyesha makuru Jamal Khashoggi akomoka muri Arabia Saudite yagandaguwe mu mwaka uheze, yiyamye abashaka kwivanga muri dosiye y'igandagurwa rya se, avuga ko yizera ku butungane bw'igihugu ciwe. Dosiye twumve Diane Nininahazwe kuri byinshi kuri iyi nkuru.
Mutumwa yacishije ku rubuga rwe rwa Twitter, Salah Khashoggi ahari muri Arabia Saudite yavuze ko atemeranya n'abihisha inyuma ya dosiye y'igandagurwa rya se kugira ngo bacafuze isura y'igihugu ciwe. Yanditse ati: "Umwaka uraheze dawe nakunda yitavye Imana. Kuva ico gihe abatavuga rumwe na Leta, abansi b'igihugu barimo n'abanyamahanga bakomeje kwivanga muri ino dosiye kugira ngo bambike ice igihugu canje n'indongozi zacu." Umenyeshamakuru Jamal Khashoggi yahoze yegereye ubutegetsi muri Arabia Saudite mu nyuma za guhindura aza aravuga bimwe mu vy'abunenga. Yagandaguye igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa cumi mu 2018. Ikigo ca Amerika kijeje iperereza hanze y'igihugu CIA cemeje ko yagandaguwe ubwo agashinyaguro akataguwe ibihimba vyiwe vy'umubiri mu buserukizi bwa Arabia Saudite muri Istanbul muri Turukiya. Ico kigo cegetse iryo gandagurwa ku butegetsi bwa Arabia Saudite. Ubwo butegetsi ku ruhande rwabwo bwakomeje guhakana uruhara bwa bwaragize mu igandagurwa ry'umenyeshamakuru, mu nyuma buheza bwivuguruza bwemanga ko yagandaguriye muri ubwo buserukizi, ariko abamugandaguye batarungitse nabwo.
Radio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi Leta y'Ubushinwa yejihije isabukuru y'imyaka 70 ishize ishyaka rya gikomunisti rifashe ubutegetsi ari naryo ryemewe ryonyine nyine. Yakoresheje akarasisi kataraboneka ku rubuga runini rwa Tiananmen mu murwa mukuru Beijing, aho Mao Tse-tung yatangarije ko ashinze Repubulika ya Rubanda ku itariki ya mbere y'ukwa cumi mu 1949. Igisirikare cyerekanye intwaro nyinshi nshya gitunze zirimo misile zirasa kure cyane. Abahanga babibonye, abahanga mu bya gisirikare babibonye bavuga ko izi misile zishobora kurasa n'intwaro kirimbuzi za nikireyeri mu yindi migabane y'isi.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Abategetsi muri Afghanistan batangaje ko n'ibimburimburi abapolisi b'igihugu 11 baguye mu gitero cy'abatalibani, abarenga 10 nabo baranyuruzwa. Diane Nininahazwe dufite ibindi kuri inkuru.
Ico gitero cagabwe n'abatalibani bagera ku 400 bari ku moto kuri kimwe mu birindiro vya polisi binini gerere mu buraruko bwa Afghanistani, nk'uko abategetsi ba polisi bavyemeza. Umuvugizi wa polisi y'akarere ka Balka kagabwemo ico gitero yavuze ko abatalibani batari bake nabo baguye muri ico gitero. Igitero cyo kuri uwa kabiri kibaye nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa gatandatu, n'amatora abatalibani bari bavuze ko bazodurumbanya.
Urakoze Diane kuri iyo nkuru. Nashisha migishyira hamwe mpuzamakungu ONU yitaye impunzi ku isi HCR ryatangaje no musi wa kabiri ko abimukira barenga 1000 bapfiriye mu ibahari Mediterane muri uyu mwaka. Ni umwaka ugira wa gatandatu wikurikiranye igitigiri nk'icyo gishikwako. Ishyirahamwe HCR risaba vyihutirwa iyongerezwa ry'ubushobozi bwo kurondera no gutabara abimukira, harimwo kugarukana ubwato bw'ibihugu bigize umuryango w'Uburaya kugira ubufashe mu bikorwa vyo kurondera no gutabara abimukira. Basaba kandi kwemera uruhara rukomeye cyane ubwato bw'amashyirahamwe ategamiye Leta yagize mu gutabara abimukira baba bageramiwe mu ibahari. Abimukira bagera ku 15,000 baratakaje ubuzima bwabo mu ibahari Mediterane bariko bagerageza kujabuka iyo bahari kuva mu mwaka w'2014. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mushobora kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
Noneho amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Rwanda Leta ivuga ko kuva uyu mwaka w'2019 utangiye abantu 70 bamaze gupfa kubera ibiza, abandi barenga ijana barakomeretse. Eric bagira ubusaraduye inkuru irambuye.
Ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi itangaje ibi mu butumwa buburira abanyarwanda uko bagomba kwitwararika mu rwego rwo kwirinda no kurwanya ibiza. Mu kiganiro n'abanyamakuru Madame Germaine Kamayirese ministre ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi yavuze ko muri uku kwezi kwa cumi ubukangurambaga bwo kwirinda no kurwanya ibiza bureba buri munyarwanda wese. Yavuze ko kuva uyu mwaka wa 2019 watangira kugeza mu kwezi kwa cyenda abanyarwanda babarirwa muri 70 bamaze kubatangariza ubuzima abandi bagakomereka kubera ibiza bitandukanye ari naho ahera asaba abantu kubyirinda.
Muri rusange mu gihugu cyose abantu bamaze guhitanwa n'ibiza kuva mu kwa mbere kugeza ku itariki 3 z'ukwa cyenda ejo hashize hari amaze kupfa abantu 70. Abumva ko abantu 70 ari abantu benshi. Abakomerekejwe n'ibiza bagera ku bantu 177. Amazu yasenywe n'ibiza ni amazu 495. Imyaka yari kuri hegitari zingana n'67,078 yarangiritse. Amatungo yangiritse angana na 267. Amashuri yangijwe n'ibiza angana n'amashuri 163. Ibigo nderabuzima byangijwe n'ibiza, dufite n'ikigo nderabuzima kimwe. Dufite imihanda 6 yangijwe n'ibiza, tugagira insengero 49.
Ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda igakomeza gusaba abanyarwanda bose ko mu byo bakora bagomba no kuzirikana gukumira no kurwanya ibiza.
Twongere tugaruke ku muco wo gusibura wo guca imirindasuri, twongere tugaruke ku muco wo kuyobora amazi ntiyotiyohereze mu mirima, twongere tugaruke ku muco wo gusibura imiferege mbere y'uko n'uko kwezi kuba twese tuzigiye imvura mu Rwanda igwira. Ibyo bintu bigaruke mbere. Ikindi nanone mu myubakire abantu bakomeze birinde kubaka amazu yabo ataziritswe ibisenge, kandi birinde no kubaka badasiga inzira z'amazi. Kigaragara mubona ko hirya no hino mu gihugu uko igihugu kiri kugenda gitera imbere, inyubako zigenda zigwira mu mijyi imwe n'imwe, niko amazi agenda ava ku bisenge by'amazu agenda yangiza.
Mu bice bitandukanye by'igihugu bitewe n'imiterere yabyo hakunze kumvikana abahitanwa n'inkuba. Leta y'u Rwanda ishishikariza abantu bubaka inzu uko bagombye kuziha ubwirinzi. Gusa nanone n'ikibazo gikomere y'abamikoro make kuko imirinda nkuba yakariza inzonzu bwayihenze. Ibiciro by'imirinda nkuba ni uguhera ku 500,000 kuzamura bitewe n'aho wakorewe ndetse n'ingano y'inyubako ugomba kurinda. Leta y'u Rwanda kuri iyi ngingo ivuga ko ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa hari kurebwa uburyo imirinda nkuba yaboneka ku giciro cyoroheje. Ministre Kamayirese arakomeza.
Turakorana na IPRC kugira ngo dukore imirinda nkuba ikorewe mu gihugu ku giciro gitoya abaturage babashe kuyigurira. IPRC yarangije gukora imwe muri yo, ubu ngubu iri ku rwego rwo gusaba uruhushya rwo kwishyira ku isoko mu kigo cy'ubugenzuzi cya RSB. Noneho iyo mirinda nkuba leta ikazakora uburyo bumwe namwe butandukanye, hari uburyo bumwe namwe turi kuganiraho ku buryo izaboneka ku giciro gitoya, nk'uko umuturage hari ubutwa agira mu rugo iwe na wa murinda nkuba ukazaba kimwe mu bikoresho yagira mu rugo iwe.
Ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi itanze ubutumwa bukangurira abanyarwanda ko bagomba kwirinda no kurwanya ibiza mu gihe mu mwaka ushize wa 2018 abanyarwanda basaga 200 bapfuye bishwe n'ibiza, abandi babarirwa muri 250 muri uwo mwaka nyine nabo bakomerekejwe n'ibiza mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Inzu zisaga 11,000 zarangiritse, abasaga 1,000 nabo bakurwa mu byabo n'ibiza. Ibi byose byakomotse ku mvura idasanzwe akarere muri rusange kagize bitari bimenyereye. Gusa kugeza uwa bashinzwe iteganyagihe mu Rwanda bavuga ko imvura yitezwe izagwa mu buryo busanzwe. Ku rundi ruhande bitewe n'imiterere y'u Rwanda hakomeza kugaragara abatuye mu bice byashyira ubuzima bwabo mu kaga. Nihurizo rikomeza gukomerera abatuye batyo ndetse na leta, aho leta y'u Rwanda ihagaze nuko nta munyarwanda wagombye guhitanwa n'ibiza kubera gutura nabi. Bagira ubusaha ijwi ry'Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Time Impunzi HCR ritangaza ko abimukira bakuwe muri Libya bajanwa mu Rwanda bafise ubwigenge bwo kuba aho bakiriwe mu ikambi y'agateganyo iri igashora mu karere ka Bugesera. Mugenzi wacu Venuste Nshimyimana yavuganye n'umuvugizi wa HCR ku bijanye no kugene abo bimukira babayeho.
Nkuko twabitangajwe na Charlie Axley, umwe mu bavugizi bahashye ndetse akaba yari no mu Rwanda mu cyumweru gishize igihe impunzi zavuye muri Libya zagiraga i Kigali zikoherezwa igashora mu Bugesera, ngo bahawe ibyangombwa byose bikenerwa, batuzwa heza ndetse bahabwa ivuriro rifite abaganga b'ingeri zose barimo n'abafasha gukira ihahamuka. Ati bafite ikibuga cy'umupira ndetse naho abana bashobora gukinira. Charlie Yaxley ati ntawe ubabuza kujya aho bashaka.
There is freedom of movement for them there.
Hari abari mu Rwanda barishyira bakizana, bashobora kuzajya basohoka bakajya kwivuza, bakajya n'abana mu mashuri, ndetse bakaba banakora ubucuruzi n'ibindi.
Engage in local business and trade and so on.
Abantu bakomeje kwibaza niba ziriya mpunzi ziva muri Libya zizimurirwa handi cyangwa se niba zizaguma mu Rwanda. Umuvugizi wahashye yavuze ko byombi bishoboka.
It's true, resettlement will not be available.
Byombi birashoboka. Bamwe bazimurwa kandi turimo turashaka ibihugu bishobora kubakira. Urumva ko rero dukeneye ibihugu byinshi bigaragaza ko bibyifuza. Uwo murimo urakomeje. Ariko rero bose ntibashobora kubona ibihugu bibakira. Bamwe bagomba kuzakira ibyo bazagenerwa, nko kuba basubira mu bihugu bari barabonye mu buhungiro, abandi bagasubira iwabo igihe babyifuje kandi bikagaragara ko umutekano wabo uzubahirizwa. Abandi bazaguma mu Rwanda nk'impunzi batuzwe nk'abandi baturage. Urumva ko hari uburyo bwinshi.
You know, a number of different possibilities there.
Twashatse kandi kumenya umubare w'impunzi zizoherezwa mu Rwanda, mu gihe u Rwanda ruvuga ko rushobora kwakira gusa abagera kuri 500. Charlie Yaxley yavuze ko abazajya basohoka bazajya basimburwa n'abandi.
Uko bazajya hagira abavanwa muri icyo kigo bimuriye mu bihugu cyangwa se bageze handi bajya, bazajya basimburwa n'abandi bavuye muri Libya. Kiriya kigo ni inkambi y'agateganyo, si iyo guturamo. Magingo ya dufite impunzi 400 zifungiye muri Libya, bakeneye gufashwa kandi turizera kuzagabanya uriya mubare.
We hope that we can bring that number down significantly.
Igikorwa cyo kwimura impunzi gitwara akayabo k'amafaranga atangwa mu gukodesha indege no gushaka abacunga umutekano w'impunzi bitewe n'aho ikibuga kiri, ukongeraho n'amafaranga yo kubatunga aho bari mu Rwanda. Charlie Yaxley yagize ati:
It's difficult to put an exact figure.
Ntibyoroshye gutanga umubare udakuka, ariko kugeza amagingo ya ushyizemo amafaranga yashowe kugira ngo umushinga utangire, twasanze tuzakoresha $10 million z'amadolari. Tukaba dusaba umuryango mpuzamahanga kudushyigikira tanga inkunga y'amafaranga.
Umuvugizi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi yashimye Leta y'u Rwanda yagaragaje ko ishobora kugoboka abana b'Afurika bari mu kaga, yifuza ko rwabera urugero ibindi bihugu. Venuste Nshimyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Hagati wa Burundi 600 hafi b'impunzi mu nkambi y'agateganyo ya Sange ni muri teritwari ya Uvira, intara ya Kivu y'Epfo, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barasabwa kwimurirwa mu nkambi ya Mulongwe yo iri muri teritwari ya Fizi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri muri Sange.
Ukigera muri inkambi y'agateganyo ya Sange iri mu birometero 7 n'uruzi rwa Rusizi, wasanga abana bari mu kigero cy'imyaka 3 y'amavuko kuzamura, bari gukina hanze urupangu rw'amanjanja. Ababyeyi bamwe bari mu bihangari, abandi nabo bari gusohoka inkambi berekeza muri santere ya Sange gushakirayo imirimo ndetse no kurema isoko, kuko muri inkambi nta soko ndetse na botike biyubamo. Miburo Pascazia amaze amezi ane muri inkambi y'agateganyo ya Sange, yahungiye muri inkambi avuye mu ntara ya Cibitoki, komine Bukinanyana.
Cyukuri nanjye turonka turaronka ubugari saa sita honyine, abana mu ijoro turarara ubusa, nta kintu turonka dufungura mu bisanzwe. Mora bukungene mushora kudukura ngaha, kwebwe tugomba twishwe n'inzara n'abana. Nijyo jambo nari mfise nyamukuru, kuko mwaje mfise abana babiri, ni mfise inzara nyinshi cyane. Ngira n'abandi bavyeyi ngaha nyine dufise inzara nyinshi.
Ariko ngo babishoboye bajya gukora mu bakongomani.
Nkaje mfise umwana ntibashobora kumpa akazi. Nagenda kuri Mendevu indwi yose igahera atakazi ndose k'igihumbi no gaburira njye abana. Cyukuri dufise inzara nyinshi cyane ngaha.
Ibibazo by'imibereho mibi biri muri iyi nkambi bishimangirwa n'uyu musore nawe utashatse ko tuvuga amazina ye kubera impamvu ze z'umutekano.
Dufise ubuzima bubi mu bisanzwe kandi murabona n'ingene twonze kameme nkaje murabibona. Narahwerekwe kandi turavye n'ibitigiri by'abagwara nk'uko munsi cyangwa kundwi nk'abari hariya kwa muganga. Nibice byinshi cyane byababa nk'ibice n'imiburiburi nk'indwi hafi kwijana nako kwicumi. Urumva ko mu bisanzwe abantu benshi bagwaye cyane ku mvo zo kujya nahantu. Icyo dusaba ariko kosaba hariya mutuvugire basi badukure muri kino kibanza.
Usibye ibibazo by'imirire mibi bigaragara muri iyi nkambi, usanga n'uburarizi impunzi ziraramo butameze neza, kuko usanga abagore barenga 80 barara mu gihangare kimwe n'abana, mu gihe abagabo nabo baba mu byabo bihangare, bamwe bajyama kudukeka abandi nabo batadufite.
harimo abo twinjiranye nta burago turaronka kugeza rano no musi turiko dusasa ibirengeti baduhaye abandi binjira tukabona bariko babahereza uburago ariko natwe tukiyumvira none twebwiye twabaye ibicibwa mu bandi kubwa taburago bareko baraduhereza dusase ubunya twese turiko dukumbagara ku burengeti
njewe nta kirago nta buringiti nta n'umusegetera bampaye babitanze nagiye gushakira asiyo y'abana kugezana n'ubu nta kintu ndabona cyo kurara
gusa mu rwego rwo kwishakira ibisubizo kuri ibibazo by'imibereho mibi izi mpunzi zihura nabyo usanga ari impunzi zisohokeye ingambi zikajya gutera ibiraka mu baturage b'abakongomani batuye mu kibaya cya Rusizi. Minani Elizabeth wavuye mu ntara ya Cibitoki muri zone Masango atera ibiraka mu baturage bo muri Sange kugira ngo atunge abana biwe.
Ugiye kwaka kazi baraguhereza, ugiye kubabwira ati nze kubakorera muduhe ibyo dufungura barabahereza nta ngorane n'abantu afite itumamye. Hari igihe tugenda kubafasha nko gusoroma utwumbati bakaduha inyumbati cyangwa ubududu mu iyo minsi naho bari bamaze iminsi bariko barasoromesha imiceri twagenda kwirirwa tukabayorera bakaduha umuceri wo kurya twabwira ati tumugumye amafaranga mugabo muduhe ibyo tujya.
Muri inkambi irimo impunzi z'abarundi 595 hari zimaze amezi 5, 2 ndetse n'ukwezi kumwe zigeza muri Sange. Inyinshi muri izi mpunzi ni ziva mu ntara ya Cibitoki, Bubanza ndetse na Kayanza, aho komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri teritwari ya Uvira ivuga yuko bubaha ubuhungiro ari abagaragaza ibimenyetso yuko bahohotewe n'inzego zishinzwe umutekano cyangwa bazira ibyiyumviro byabo bya politike. Iradukunda Claudine yahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuye mu ntara ya Cibitoki, komine Buganda. Iyi ni inshuro ya kabiri ahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko mu mwaka w'2017 yari yasubiye mu Burundi.
Ikibazo cyatumye kingarukana ni uwo mutekano muke nyene wo kugira aho kwica abantu niwo natumye ngaruka ngaha.
Hari uwo bakwiciye wowe?
Kwicyo barabaranyereje iwacu.
Hari
aho kujya kabiri nyene
heho
muri komine Buganda nyene kujya kabiri bari batanga kuza baranyuruza n'abantu banyuruza n'abantu. Ubu rero mu Burundi ni ukuguma kwikanga n'ukuguma kwikanga ndaraba tijewe ntago noshobora kugwa ngaha n'abana b'imyaka 3 fise bana bato bato bamahasa tijewe ndatumye nditu imbere cyenzo ndo kwisigura sino kugwa ngaha mu Burundi.
Umuyobozi ushinzwe ingambi z'agateganyo muri teritwari ya Uvira bwana Fred Salomo avuga yuko biba biteganyijwe yuko izi mpunzi zimara ukwezi kumwe muri iyi ngambi gateganyo ariko hari igihe zimara amezi arenze 5 bitewe n'uko imashini zifotora izi mpunzi ziba zoherejwe gukorera mu zindi ntara za Congo zirimo impunzi za Sudani y'Amajyepfo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika muri Sange mu ntara kiva Amajyepfo.
Urakoze Vedaste kuri iyo nkuru. Ingingo yo gutahukana impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania ku gushaka kwazo canke ku nguvu uyu munsi ntiyashyizwe mu bikorwa nk'uko byari byitezwe mu makambi ya Nduta, Nyarugusu na Mutenderi mu burengero bwa Tanzania. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika James Jovin niwe adushikiriza amakuru ya nyuma aturuka muri ayo makambi.
Mu nkambi zose zitatu zicumbikiye impunzi z'Abarundi arizo Nduta, Nyarugusu na Mutenderi haratekanye. Gusa mu nkambi ya Nyarugusu ku munsi w'ejo niho hasohowe itangazo risaba Murundi we wese akeneye gutaha ku bushake bwiwe yosohora ku biro by'umukuru w'inkambi kwiyandikisha. Abarongozi b'inkambi HCR hamwe n'abo mu bushikirangaji bw'intwaro yo hagati mu gihugu atanumwe yibonekeje kuvuga icyo cyose kijyanye n'uwo mugambi wo gutahukana impunzi ku nguvu nk'uko byari byavuzwe mu kwezi k'8 n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania Kangi Lugola. Ku bw'iyo ngingo ijya Amerika yatembereye mu nkambi ya Nduta kuri itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 bamwe mu Barundi basanga bari mu mirwi mito mito barindiriye iyo ngingo yo kubahungura ku nguvu ko ishyirwa mu ngiro. Gushika isaha 5 zo mu gitondo mu nkambi hari hatekanye cyane. Amashyirahamwe afashe impunzi yari kabandanya n'ibikorwa byayo bisanzwe. Ku murongo wa telefoni twamagaye umuvugirizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania bwana Felix Magara uyatubariye ko atana kimwe amenya ku bijyanye n'uwo mugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kandi atamunsi n'umwe Tanzania irigera igabisha gutahukana Abarundi ku nguvu. Naho biruko biboneka yuko Tanzania yoba yahagaritse uwo mugambi wo gutahukana impunzi ku nguvu kubera atana kimwe kijyanye nawo kiriko kirakorwa kuri itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 bamwe mu mpunzi bavuganye n'iyo Amerika bashi bashimira amashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu hamwe n'abantu bateye akamo bakagondoza leta ya Tanzania ikisubirako kuri iyo ngingo yo guhungura impunzi ku nguvu.
Ego twebwe nk'impunzi n'ukuri iyi tariki imwe yari yaduteye ubwoba, ariko turashimira Imana ko tubona leta ya Tanzania, leta y'u Burundi ngingo bari bafashe guhungura abantu ku nguvu batayashize mu ngiro. Abantu twari twatekewe n'ubwoba kuko twavuga ati tugomba duhungurwe ku nguvu nk'uko itariki imwe babivuze, ariko tugiye kuraba suko byabaye. N'ukuri turashima na cyane cyane turashimira abantu bateye akamo bakagondoza leta ya Tanzania ikisubirako, nubwo amakenga kiri menshi muri twebwe impunzi, kuko giye urumva amajambo yo hijya no hino, bamwe baravuga ngo na mayeri bariko barakoresha ngo umwanya n'umwanya bazoshobora kugira ante kuduhungura ku nguvu. Nayo amakenga ni menshi muri twebwe impunzi, nubwo itariki isa neza turenganye, turabona ko umengo guhungurwa ku nguvu bizohava biba, kuko hari ibintu mbona tubona umenga birinyegeje. Icyo twasaba leta ya Tanzania, leta y'u Burundi, cyo kimwe na UNHCR, nuko umuntu amahoro kwanza y'umuntu aba mu mutima wenyine. Kugira umuntu ahunge arafite ikintu cyamuhungishije, kandi mu gihe umuntu abona ko icyo kintu kitaratungana kitarava mu nzira, ntashobora kuvuga ngo umuntu ngo agomba atahe. Nico gituma rero twabandanya dusaba Imana yo idukingira, cyo kimwe n'ababandanya badusemerera nk'abarundi bari mu makungu, amashyirahamwe atandukanye kubo bandanya basemerera ku buryo ntiduhungurwe ku nguvu, kuko turabona mu gihugu cyacu cy'u Burundi ntamahoro arabaho. N'ababayo barabivuga n'abandi kandi barabisemerera, no ku maradiyo twaba twavyumvise aho abantu banyuruzwa bakaborezwa igufa. Ivyo rero biri mu bintu bituma twebwe nk'impunzi tutabona ko twashobora gutaha.
Nukuri ukuntu twari tuvyiteguriye inkambi yose, nukuri twari twagize n'ubwoba bwinshi, ebagawo se twabonye n'ukuri buragize n'burakeye, kuko tubwiduka ati ya tariki mwirageze amasara tukaze kudutwara baduhungure ku nguvu. Mugwa kuko twabonye bwakeye tubonye igari imwe igomba gutwara abantu, ngabo baza gutora abantu bageze n'ibyandikishije gusa. Nukuri twatwebwe turi impunzi, nukuri twavyakiriye neza, tubona yuko rya tegeko leta ya Tanzania yari yapande yuko twoguhungure ku nguvu, kuko bitabaye. Nukuri ni gushimira Imana.
Ariko turibaza yuko hamwe vyoba bakabikoresha ku nguvu, tuzoba tubibona nibyo bari byiza, nibabishira mu ngiro tukana ari byiza tuzobishima kuba zabikoze. Ariko akaba ari amayeri bakoresheje bizomenyekana, akaba bagombye gukoresha amategeko byose bizomenyekana. Turavye ukuntu bari baje n'ukuntu bari babishikirije, turabona ku mengo waba bisubiye ko bukebuke, ariko tuzovyemera neza iyo ngingo tubonye itagiye mu ngiro.
Itariki 24 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka wa 2019, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Kangirugora na mugenzi we wo mu Burundi Pascal Barandagiye bagendeye mu nkambi za Nduta na Mutendeli ku mvo yo guhimiriza impunzi gutahuka mu gihugu cyazo. Nyuma y'ugo rugendo, Kangirugora mu kiganiro n'abanyamakuru yagabishije yuko Tanzania izobanza guhungura Abarundi abishaka n'abatabishaka bose hamwe, yamara gushika ya masaha iyo jambo ntirashyirwa mu ngiro, kandi atanakime kiravurwa na leta ya Tanzania kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'iji rya Amerika.
Mukanya turasezerana mu makuru n'ibiganiro twaje bafite kuri saha ya mari imbere yaho. Reka dusubire tubibutse ingingo nkunguruza makuru twabashikirije. Leta y'u Burundi yatangaje ko umugwi wa mbere w'impunzi z'abarundi zimwe mu gihugu cya Tanzania zizotahuka ku munsi wa kane w'iyindwi. Nestor Bimenyimana, umutegetsi wa leta ajejwe igikorwa cyo gutahukana impunzi, yatangarije kutororokanizo ry'amakuru ry'abongereza Reuters ko hari hafi impunzi igihumbi ziri mu mugwi wa mbere, amenyesha ko itahukanwa ry'izo mpunzi bizokorwa bifatiye ku gushaka kwazo.
Nyuma yo gusaba president wa Ukraine kumufasha kumenya aho anketi z'umushinjacyaha wihariye Robert Mueller zaturutse, president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabisabye na ministri w'intebe wa Australia Scott Morris, biratangazwa n'ikinyamakuru The New York Times. Nyamara ibi biganiro nibyo byatumye ibiganiro President Trump yagiranye na President wa Ukraine nibyo byatumye umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutangira amaperereza ku byaha bishobora gutuma President Trump akurwa ku butegetsi. Inteko iramurega ko akoresha umwanya afite agamije inyungu ze bwite.
Abashinga amateka batavuga rumwe na Leta ya Zimbabwe basohotse inyubako y'inamashinga amateka uno munsi kuwa kabiri. Nibwo President wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yariko ashikiriza ijambo ku kwene igihugu cifashe, ikimenyetso cy'uko icyuka kibi kibandanya mu gihugu. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isa kuri Radio Jeune America niyo bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Dushimire engineer Peter Andre yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasil Gebeyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro, vyahagarariwe na Frederic Ngundikije kuri mikoma ari kumwe na Ange Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye cyane, mugire umugoroba mwiza, murakarama.